Amashimwe abaye umwami wacu kubw'amahirwe dusubiye guhabwa yo kuza hano kugira ngo dushobore kumuhimbaza kandi dushobore kumva ijambo ry'Imana. Wamenye by'ukuri ko tutavuga gusa ijambo ry'Imana, ariko ko Imana ivuga ikavugana natwe iciye mu ijambo ryayo. Uyo yaratahuye ibyo ari byo. Turizera ko Imana yashize ibintu byose munsi y'ijambo ryayo. Ukure ibyaremwe byose yashizeho izuba, ukwezi, ibitegwa, ibi n'ibindi byose yabishize munsi y'ijambo ryayo. Kandi byose biriko bigenda nk'uko ijambo ryayo riri. Twiyumviriye tukagera kure, tuca dushika ku ishengero ryo mu isezerano rya kera n'iryo mu isezerano rishasha. Turashobora gufata Aburahamu, Isaka, Yakobo, Isirayeli yose, byo bose byari munsi y'ijambo ry'Imana. Imana yavuganye na Aburahamu, Imana yavuganye na Isaka, Imana yavuganye na Yakobo, Imana yavuganye na Isirayeli. Kandi abantu bose bavuga bati, ndushaka yuko Imana isubira kuvugana natwe kuko twohona. Mose, wewe abari uje urumviriza ivyo Imana ivuga hanyuma uze ubitubwire, nkuko byanditse mu kuva 20:19. Naravyumviriye ko kuva kuyinga uheze mu buryo budasanzwe. Niyumviriye kukuntu Imana yashize ibintu byose munsi y'ijambo ryayo. Murabizi, twarabivuze ko harezwe, tubivuze ko kandi twaratahuye ivyo Imana yasezeraniye kino gihe, ivyo yahishuye, kandi natwe twaravyubashe. Twagiye munsi yavyo, twaravyubashe. Turabona ko igihe cyo kuza kwa mbere k'umwami wacu hari ijambo ry'isezerano. Ubwa mbere Yohana yaraje, hanyuma aza ari munsi y'ijambo ry'isezerano. Yari uvugishwa n'Imana yasezeranywe. Ibango ryo ry'ubukozi, ubukozi bwiwe bwari munsi y'ijambo ry'Imana. Si wenyine ubwiwe yari yaritumye, ariko yari yatumwe n'Imana. Igihe umwami wacu yavuka, Marika Gabriyeli yaraje maze aravuga ati n'amahoro. Hanyuma haranditswe muri Luka igice cya mbere 45, Luka 1:45, ngo kandi hahirwa wowe wizeye kuko ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Turavye bino bintu nk'uko biri kuno mugoroba, turabona ko ku isi hariho abantu Imana yari ifitaniye umugambi, yari ifite ikintu cyo gukorana nabo. Imana yaravuganye n'abo bantu, baba ari abantu ku giti cyabo cyangwa amasengero, kandi biciye mu ijambo ryayo yarahishuye ukugomba kwayo, yongera ahishura icyo yashaka gukora. Meze kuvuga yuko kwihinga ushize numvise ubutumwa bwavugiwe mu Buswisse, baciye babundungikira bwanditswe ku mpapuro. Ni ubutumwa bwavuzwe n'umwigisha Wittbingen, ni igisagara kimwe kibi mu Budage. Afata ijambo ryo muri Esaya 63:1, haravuga ngo haguruka ukayangane kuko umucyo wawe ushitse, kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Uvugishwa n'Imana ntavuga ibintu yigeneye cyangwa yiyumviriye, ariko arazi igituma n'ukuntu bizogenda kugira ngo umuco ugaragare mu isi. Hanyuma umwigisha aravuga ngo bantu muri ko muranyumviriza, ngo kuva ngisoma kino gisomwa ngo narakozwe ko n'ikintu kitasubiye kumvamwo. Ati ubuzima bw'uyu mwana uyu Yohana bwari bwashyizwe munsi y'ikimenyetso cy'ibyavugishijwe. Ijambo ryari ryaravugishijwe. Mbega ivyo niko bimeze kuri jewe uno munsi. Mbega ubuzima bwanje nabwo bwashyizwe munsi y'ibyavugishijwe cyangwa munsi y'ijambo ry'Imana. Nivyo uyu mwigisha avuga cyane abaza. Aravuga neza bitomo yana ati ubuzima bwa Yohana bwari bwashyizwe munsi y'ibyavugishijwe, munsi y'ijambo ryavugishijwe. Hama ikibazo ni gikurikira, mbega ni nako bimeze kuri jewe uno munsi. Ubuzima bwanje bwashyizwe munsi y'ibyavugishijwe, munsi y'ijambo ry'Imana. Gutyo nimba ari uko bimeze rero, birakwiye yuko dukora byose kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gushitwa muri jewe. Murazi ibyabaye muri jewe igihe numva ubwo butumwa ku radio. Aravuga ati niba ijambo ry'Imana riri hejuru y'ubuzima bwacu, muri icyo gihe ni byangombwa yuko iryo jambo ry'Imana rishitswa. Turashobora kubona ingene ryashitse kuri Yohana, turashobora kubona ingene ryashitse mu ishengero rya mbere ry'igihe cy'intumwa, n'ukuntu byagenze mu ibango ry'ubukozi ryavugishwe muri kino gihe cyacu. Ariko ikibazo ni gikurikira, mbega ubuzima bwacu, ubuzima bw'ishengero ry'Imana nzima, kuko bufise inyigisho imwe ku ijambo ryavugishijwe cyane ryonyine ubwaryo liri munsi y'ijambo ryavugishijwe cyane ryonyine ubwaryo rirashobora kwitega ugushitswa kw'iryo jambo ryavugishijwe. Aho niho ukwizera kugaragarira. Aravuga hano ngo reka nk'uko nabisomye ubana ni aravuga ngo ikintu gikenewe ni ugukora byose kugira ngo iryo jambo ry'Imana rishobore gushitswa muri jewe. Muri icyo gihe byo bigaragara yuko ubuzima bwanjye bufise intumbero ikomeye, kuko bwahawe kuva ku ntango intumbero, atari intumbero umuntu yiyumviriye, atari intumbero umuntu yifatiye n'intoke ziwe bwite cyangwa yipfuje wenyine ubwiwe, ariko bufise intumbero nyayo imbere y'Imana. Intumbero iri hejuru y'ivyumviro vyacu kandi ifise akamaro kurusha ivyifuzo vyacu. Ngibi ivyo uyu muntu yavuze mu butumwa yigishije kuyinga uheze mu gatondo. Si intumbero wewe na jewe twishingira, mbere biravye ntabwo tubonayishikira, kuko iyo ntumbero ibica iruhande y'intumbero y'Imana irengana. Mbega ishengero ry'Imana muri kino gihe ntiryashyizwe munsi y'ijambo ryavugishijwe kugira ngo rihebe intumbero zaryo bwite, ariko rigumane imbere y'amaso yaryo intumbero y'Imana kugira ngo rishobore gushikira iyo ntumbero. Atari ibyifuzo by'umuntu ku ruhande rwiwe ku giti ciwe, kuko ivyo ntacyo vyomara. Ariko ijambo ryahishuwe ry'Imana n'ubushizi bw'amanga mu mutima w'uwizera yuko azoshikira intumbero. Ubu rero acabaza kino kibazo, cyangwa akabaza kino kibazo ati mbega ku buzima bwanje naho nyene hoba hari ijambo ryavugishwe ribwirizwa gushitswa? Mbega hejuru y'ubuzima bwanjye n'ubuzima bwawe hoba hari ijambo ryavugishijwe ribwirizwa gushika? ijambo hari ijambo ryari hejuru y'ubuzima bwa Yohana byari byavugishwe muri Bibiliya nako bimeze ku ishengero ry'isezerano rishasha ku munsi wa Pentecote naryo nyene ryashyizwe munsi y'ijambo ryavugishijwe igihe Petero yugurura akanwa maze akavuga ati bene data nimunyumvirize nkuko byanditse mu byakozwe n'umwaka wa kabiri umurongo wa 14 ku murongo wa 16 ku murongo wa 15 ngo aba ntibaborewe nkuko mwiyumvira kuko ubu ari isaha zitatu z'umunsi ariko ibyo ntibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri ishengero ry'Imana nzima ryashyizwe munsi y'ijambo ryavugishijwe kandi rirafise intumbero n'igikorwa ribwirizwa gukora uyu mugabo arabaza ati mbega ku buzima bwanje hoba hariho ijambo ry'ijambo ryavugishijwe riri hejuru y'ubuzima bwanje bwiza gushitswa muri icyo gihe ubuzima bwanje bwo baburuta imibabaro n'ibikorwa nkora bibabaza bwo baburuta ibikorwa bimbabaza n'ibyo nkuramwo kuko havamo ibintu bike cyane muri icyo gihe ubuzima bwanje bwo baburuta ibi bintu bibabaza abandi n'ibintu bimbabaza ubuzima bwanje bwo baburuta ibyo isi inkorera ubuzima bwanje bwo bari kindi kintu gitandukanye cyane inzira y'ubuzima bwanje yo biri kwiragana kugushitswa gukomeye cyane kuko aho rino jambo ryo mu ijuru riri ijambo ryavugishijwe nijyanje mbega niko bimeze ijambo ryavugishijwe mbega rirahari kuri jewe aya n'amajambo y'umuntu atana kimwe arigera yumva kubijanye n'ubutumwa bwavuye ku mana bwagenewe kino gihe kandi turazi yuko turi mu gihe kivyavugishijwe hano rero uno muntu aravuga ati ikirengeye akigoro umuntu ashobora kugira n'ibindi byose umuntu ashobora gukora ubuzima bwacu buzokwama bufize intumbero kandi buzobona gushitswa ku ijambo ryavugishwe riri hejuru y'ubuzima bwacu abana akavuga ati ariko arishimikiza ibintu byose ati nshaka nceceke ariko nibaze kino kibazo gikurikira ikibazo ni kikurikira ngo mbega ku buzima bwanje hoba hari ijambo ryavugishijwe ribwirizwa kuzoshitswa icyo kibazo rero nshaka kumara akanya ncecetse nanje hanyuma hacaza isengesho ngo mana nkunda nimba hariho ijambo ryavugishijwe ku buzima bwanjye nimba ufite ijambo ryangenewe by'umwihariko nuri nyumvishe ndabigusavye ego mwe namwe muvuga ngo iki muri kano kanya nimba hari ijambo ryavugishijwe rindaba ku buzima bwanjye nuri menyeshe ndabigusavye murazi ivyabaye muri jewe uwo munsi kuyinga mu gatondo naciye ntangura kurira nta kundi nari kugira numvise uwo mugabo abishimangira ko avuga ibintu binkorako amosozi atatangura guhunguruka umuntu ndabisubiyemo n'umuntu atarigera yumva ibintu byose twumvise niko nibaza arabandanya umugabo akavuga ngo ndibaza yuko rino jambo ryavugishijwe no kuri wenyene cari kintu adasobanukiwe neza ntiyabyumva neza nta nke kandi yabitahura neza kuko ari uguhishurwa ko ivyavugishijwe naho habaho umuco uvuye ku Mana aho niho Imana ihishura ugomba kwayo kandi ikamenyesha ivyo yafashe ingingo yo gukora arabana akavuga kuvyerekeye Yohana akavuga ati yarazi yuko kubuzima bwiwe hariho ijambo ryavugishijwe yarazi yuko hejuru ubuzima bwiwe hariho lino jambo ryavugishijwe mbega weho uziki mbega jeho nziki mbega twumvise iki muri kino gihe twumvise ijambo ryavugishijwe Petero rero mu gihe ciwe yari yarabivuze atariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomeje kurushiriza mugira neza mukurishira kumutima nk'itara ryakira hacuze umwiza rigakesha ijoro Yesaya 56 umurongo wa mbere ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse hagati y'umwiza Imana yarakije umuco w'ijambo ryavugishijwe uri kuraka kugira ngo bose bamurikirwe naryo kandi bashobore kubona inzira igana ku Mana umugabo yarabananje aravuga ati Yohana yabwirizwa kwigira mu bugaragwa niho yabwirizwa kwigira ibyo bintu kubera ko yabwirizwa kuba uvugishwa w'Imana isumba byose uvugishwa n'Imana avuga ijambo ry'Imana ryo mu gihe ciwe nivyo uyu mugabo yavuga muri buno butumwa ngo uvugishwa n'Imana avuga ijambo ry'Imana ryo mu gihe arimo ciwe no kumva navyo nyene si ikintu coroshe ntibiva ku muntu murazi yuko mu vyashoro hani gice ca mbere handitse ngo handitse ibyo bintu kwari bibiri ngo harahiriwe canke harahezagiwe usoma hahirwa nabumva amajambo yo kuvugishwa n'Imana vyashoro hani gice ca mbere murongo wa gatatu umugisha uva ku Mana uri kuri abo bumva ijambo ryavugishijwe nabo barivuga kandi ayo majambo afise uburemere cyane kuri jewe Imana irashobora kubwira abantu iciye mu nzira zitandukanye Imana irashobora kwironderera amashimwe mu kanwa k'abana mbere n'abaconka kandi nta muntu n'umwe azotangara ko Imana izanye ivyavugishijwe ubuvugishwa buvuye mu kanwa k'umuntu kugira ngo ashobore kwemeza iby'Imana yakoze muri kino gihe nimba uyu muntu avuga hano ngo uvugishwa n'Imana avuga ijambo ry'Imana mu gihe ryo mu gihe ciwe nivyo twe twaciyemo nivyo twiboneye uvugishwa n'Imana nta nezerwa no kuvuga ibyo muri kazoza gusa cyangwa ngo abone ibyahise muri kahise uvugishwa n'Imana abona kazoza akabona kahise ariko gakoreshwa n'Imana muri kubu hagati y'abantu b'Imana kandi uwo ni umugisha wa mugaragara buri gihe uyu mugabo rero abana yakavuga ngo nibaza yuko Yohana yaravye neza cyane yitonze ibyanditswe vyera igihe ari mu bugaragwa uko byo byaragenze uko ariko kose ibyo ntacyo bitwaye ico bikoze yarazi igikorwa yarajejwe biciye mu ijambo ubwo twabaza tuti mbega yarazi gusoma cyangwa yarazi kwandika icyo sicyo kibazo ikibazo ni gikurikira ngo mbega yarongorwa na mwe mu yera kubijanye rero n'ibi byanditswe haravuga ngo yujujwe mwe mu yera kuva akiva mu nda ya nyina Luka 1:15 umwami wacu nawe nyene ntiyagiye ku ishuri naho babitubarira ariko igihe bamumuzingo uwavugishwa n'Imana Yesaya yarashoboye gusoma neza n'ijwi rirerire umwami wacu yarazi neza gusoma no kwandika kandi abavugishwa n'Imana bari bazi gusoma no kwandika baba baravize cyangwa batavyize Imana niyo yabibigishije bari bazi ivyo bumva bari bazi ivyo bavuga kandi bari bazi n'ivyo bandika kandi turafise ijambo twishimikije ry'Imana ubu rero ageze mu gusozera agacavuga hano ngo ibi bikurikira ngo ngo jewe natwe twese kuri twebwe hariho amajambo yavugishijwe ngo turashobora kuyasanga muri Bibiliya canke tukayumva igihe ubutumwa buri kuburavugwa nkuko rero tuyasangiye twese ariko ijambo rigenewe wewe ubwawe ijambo ryavugishijwe riraba ubuzima bwawe ni wewe iryo ni wewe ubwirizwa kuryumva wenyene nta muntu n'umwe abwirizwa gusemerera ari kubarira nta muntu abwirizwa kwiruka inyuma ashaka kuri guha kuba umuntu abwirizwa gutega ugutwi kugira ngo ashobore kumva amajambo y'Imana nk'uko tuyasangiye twese birashobora kugufasha kumbure kumva umunsi umwe ijambo rikuraba wewe ubwawe ibintu byavuzwe hano ni ibintu by'agaciro kanini Imana niba aratugiriye ubuntu bwo kwakira ijambo muri rusangi mu kwizera Imana nitugirira ubuntu bwo gushobora kumva no kwakira mu kwizera ijambo ridasanzwe ryagenewe ishengero muri kino gihe niba twaruvuze ijambo muri rusangi tukaryumva twese n'ugutwi kumwe muri cyo gihe tuzumva rero n'ijambo ridasanzwe tugiyumviye n'ugutwi kwacu ariko niba twumvise ijambo ry'Imana muri rusange n'imitima yacu muri cyo gihe rero tuzokumva n'imitima yacu yose ijambo ridasanzwe ribwira ishengero reka twihute tuje ku rupapuro rwa nyuma aragaruka aho yatanguriye akarongora intambuko zacu ku mahoro amahoro hagati yanje na mugenzanje dushobore gutahura kandi dushobore kwiyuzuza aho tudatahura neza aho tudatahurana aho twigenjeje nabi dushobore kubishikira dushobore gutera tuje imbere muri iyo ntumbero ntibisiguritse kuvuga amahoro muri inosi ariko ntushobore kugiranira amahoro n'abantu muhura buri munsi rero hariho umugani dukunda guca kandi ni ukuri hariho amashyirahamwe akomakomeye aharanira amahoro ku isi ariko ayo mashyirahamwe yose ubwayo ntafitaniye amahoro hagati yayo kandi abagize amashyirahamwe ntibashobora kuzana amahoro aho babaye rero gutyo rero tujya tubona yuko ayo mashyirahamwe adashobora kuzana amahoro amahoro ayo ijambo ry'Imana rivuga samahoro amwe azanwa no kugira imyiyerekano mu mabarabara amahoro ijambo ry'Imana rivuga na mahoro umuntu agiranira n'Imana biciye ku mwami wacu Yesu Kristo amahoro yakuwemo inyankane zose byose byakuwemo hakabaho ukwiyuzuza gushitse n'Imana ayo niyo mahoro ibyanditswe vyera bivuga Noneho rero twatsindanishirizwe no kwizera dufite amahoro ku Mana ku bw'umwami wacu Yesu Kristo Abaroma 5 murongo wa mbere Nimunkundire nsubire nsome bino bintu bya nyuma nari nasomye Nimunkundire ndasubire ndabisome Nibisiguritse kuvuga amahoro muri inosi ariko ntushobore kugiranira amahoro n'abantu muhura buri munsi tubaye tuzi abantu bose mu buzima bwabo bwa misi yose aho bakorera muhiri wabo mu miryango wabo muri cyo gihe twomenya nimba ari abantu ari abanyamahoro Makundwa leka tubashimangire ko kandi amahoro abwirizwa kuba mu mutima. Waririmba indirimbo yarabivuze kandi yabivuze afite igituma igihe yandika avuga ngo yamahoro ava ku Mana yinjiye mu bugingo bwanje muri cyo gihe umutima wanje ucuvuza kamo k'umunezero. Uyo muntu arabandaye mu butumwa bwe yavuze akavuga ngo nurongore intambuko zacu zigana ku mahoro. Iri ni ijambo ryavugishijwe ku buryo twese rituraba, tubwirizwa kugenda tugafata inzira, tubwirizwa kumva ijambo ridasanzwe ry'Imana twagenewe umuntu wese ku giti ciwe. Herero ngo ndiko ndarondera ijambo ryavugishijwe lindaba, ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwanje kandi ntegerezwa kuribona, ntegerezwa kuriroka nkaba ndagiteguriye, kandi iyo ndaryumvise ntegerezwa kurireka rikagaragara nkaryumvira maze ngakurikira inzira yaryo intambwe ku yindi. Sinzi ingene vyogenda hamwe noza kuraba uyu mugabo hamwe n'ubu butumwa bwiwe yavuze, maze ngasha namubaza iki kibazo gikurikira nti mwigisha, dushaka kwishimikiza cyangwa dushaka gufatira ku butumwa wigishije kuyinga uheze mu gatondo itariki runaka. Naramuhamagaye ku telefone kandi naravuganye nawe amajambo make. Bakundwa, uravye uko vy'Imana bimeze, Imana ifise inzira nyinshi. Kuri bamwe Imana ishikira intumbero yayo vuba vuba, ariko ku bandi bifata igihe kinini. Ariko icyo tuzi neza nuko mbere n'abantu bitaho rino jambo ry'Imana ntibashobora kwirengagiza iby'Imana yakoze. Nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ibyo kuza kwa mbere kwa Kristo atabonye yuko ari ijambo ryavugishwe ridasanzwe ryashyitse, kandi ko Yohana yari munsi y'iryo jambo, kandi ko Imana yari kumwe nawe. Uno munsi nta kindi tuza gukora atari ukwiyumvira kukuntu abakozi b'Imana bose kuva ku ntango bamye bari munsi y'ijambo ry'Imana, bahagaze ku ruhande rw'ijambo ry'Imana. Atari gusa muri rusangi mbere ni navyo yashimikiye ko hano, kandi turazi ko muri kino gihe abantu bose barafise ijambo ry'Imana muri rusangi. Parashobora gusoma muri Mose, muri Zaburi, mu bavugishwa n'Imana, mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. Ariko hagati muri rino jambo ry'Imana muri rusangi hariho ijambo ryavugishijwe riraba wewe n'iraba jewe, iriraba ishengero ry'Imana nzima. Mu gihe ijambo ryavugishijwe ryariko rirashika kuri Yohana, ijambo ryavugishijwe ryari ritanguye gushika kuri bajya bizera ubutumwa bwiwe. Ni ukuvuga ko yabwirizwa kuzana abenshi mu Bisirayeli akabazana ku Mana yabo, kandi agategurira umwami ubwoko buroranye, nk'uko byanditse muri Luka igice cya mbere umurongo wa 16. Mbega twese turatahura ivyo. Mu gihe hariko harashitswa ijambo ryavugishijwe ku muntu, hariho isano n'ugushitswa kw'ivyabwirizwa gushika muri rusangi. Ni nako bimeze muri kino gihe. Y'Imana itari kuba yaratanze ijambo ridasanzwe, ijambo ryavugishijwe, kandi munsi y'iryo jambo hariho umuntu w'Imana, kandi yari afise ijambo ryavugishije rya kino gihe. Kandi si ibyo gusa, ibiva mu butumwa bwavugishijwe bitegerezwa guhishurwa bikagaragara kandi niko byagenzwe mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo. Mu bisanzwe ntiyari Yohana ujya Yohana akomeye ariko arashitsa igikorwa gikomeye cyabwirizwa kurangira atakivuyemo oya, ariko yari umuntu yatumwe n'Imana yari karategura umugeni agenewe umukwe, kandi yarashobora kuvuga ati uhawe umugeni niwe mukwe, ariko umugenzi w'uwo mukwe amuhagara iruhande amwumva anezerwa cyane n'ijwi ry'umukwe, nuko akanyamuneza kanje karashitse kandi akanyamuneza kanje karashitse, arakwiye gukuzwa nanje ngigwe muto. Yohana 3:29-30 bifatanye n'ibango ry'ubukozi buri munsi ijambo ryavugishijwe munsi ijambo ry'Imana, bitegerezwa kandi gufatana n'ibigenewe abantu b'Imana bose. Ndabivuze kuri uno mugoroba, hari abantu muri bo Imana yagize ikikora. Ntibamenye gusa ibango ry'ubukozi ryavugishijwe baritangariye gusa, ahubwo n'imitima yabo yariteguye. Rero nk'umugeni baregerejwe umukwe kandi bazozanirwa umukwe. Hamwe twoshimangira kuri ibintu tukavuga yuko iko inyuma y'uwavugishwa n'Imana Yohana kwa ta muntu numwe yaje uretse Kristo wenyine ubwiwe, uwo Yohana yari yaritangiye imbere, uwo yari yeretse abantu ati nguyu uwo yari yateguriye inzira, ni nako bimeze muri kino gihe imbere kugaruka k'umwami wacu. Ibango ry'ubukozi ryavugishijwe ryarakoze igikorwa kandi rihamagarira abantu b'Imana gusohoka, igisigaye n'uguhura k'umugeni n'umukwe. Nta muntu agikenewe kugira ngo aje hagati na hagati yabo babiri. Ego turashobora kuvuga tuti Yohana yapfuye hakiri kare, yaciwe umutwe imbere yuko igikorwa cy'igorogota gisozegwa. Yari yakoze igikorwa ciwe, kandi turashobora kwibaza tuti ego uko biri kose mwenda Abrahamu yajanywe hakiri kare, ivyo ni vyumviro vy'abantu. Hanamwe mwigeze mwumva Imana ivuga yuko ikintu runaka cyashitse kare cyane cyangwa ko cyashitse gitevye? Imana mbega irabira ku isaha yawe? Mbega Imana irabikiranga minsi cyawe cyangwa kiranga minsi cyanze kugira ngo ishobore kumenya igana? Cyanke tubwirizwa kuraba mu ijambo ry'Imana kugira ngo turabe iyo Imana iturongore tujana muri ibi bihe bigoye. Ukuri kuri hehe none? Kuri mu mana no mu ijambo ryayo. Ibisigaye byose ni ibyumviro by'abantu gusa, womenga bisa naho ari ukuri nka bimwe ya nzoka yabwira Eva. Inzoka yamubwiye ngo iki? Ngo muzogira ubwenge, muzoshobora gutahura no kumenya ibintu n'ibindi n'ibindi. Ego kwari ugukora ko gusa, nta kindi cyari kirenzaho. Bakundwa, aho Imana yagize icivuga, reka ndabishimangire ko kandi ndabigize n'ibigira nkana, uwakozwe ko vyukuri n'Imana mu mutima wiwe, akozwe ko n'ijambo muri rusangi, uyo azokwicara ngaho kandi azokumva igihe Imana izovuga ijambo ryayo ridasanzwe ibwira ishengero, kandi azoshobora kuryakira mutima wiwe agizere n'umutima wiwe wose. Abandi bose bazoca iruhande yabyo, ntibabice n'ikanda kuko Imana tacyo yabatekanirije. Niba Imana ifite iki cyo gukora n'ubuzima bwawe n'ubw'iwanje, rino jambo rero riraturaba ngo Ngwahirwa wewe wizeye kuko ivyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Nkuko vyanditse muri Luka igice ca mbere 45. Ijambo ry'Imana ni ijambo ryavugishijwe. Mu ijambo ryavugishijwe naryo harimwo isezerano. Mu isezerano naryo twahawe wewe na jewe niho ukwizera kwacu gushingiye. Igihe Imana yavugana na Aburahamu yagiye atazi yagiye, yahagurutse atazi yagiye, ariko yarazi uwuzi inzira, yarazi uwuzi intumbero. Uravye mu buryo bw'umubiri, Aburahamu yagiye atazi yagiye, ariko mu buryo bw'imwemu yagiye mu gihugu Imana yari yaramusezeraniye. Ntiyari umuntu atazi yagana, yarazi neza yagiye. Kumbure atari mu mvugo y'abantu, ariko mu mvugo y'Imana. Ni nako vyagenze kubavugishwa n'Imana bose, ni nako vyagenze muri kino gihe. Hano Zakariya yari yarahawe isezerano, kandi yari yaribonye isezerano rishika. Yarashoboye kuvuga no majambo, aravuga ngo Luka igice ca mbere 37:7 ngo se Zakariya yuzuzwa mwemu yera avugishwa n'Imana. Bakundwa, ijambo ryavugishijwe ryari ryashitse muri Yohana, kandi warahagaze hajya ariko arabona ugushitswa kw'ijambo ryavugishijwe yaciye uguruka kanwa. Hanyuma vyanditswe ngo yaciye avugishwa n'Imana. Aya majambo akurikira Luka igice ca mbere 38 ngo atumwami ashimwe Imana y'Abisirayeli kuko igende abantu bayo ikabacungura. 39 kandi duhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusavyi wayo. 70 nkuko yavugiye mu kanwa kabera yavugisha bahereye mbere na mbere. Ibi byari biki? Abera b'Imana baravuze bavugishijwe n'Imana barongwe na mwe muyera. Ubu rero ivyavugishijwe muri Bibiliya vyarashitse, kandi umuntu yabonye bino bintu bishitka yaciye yuzuzwa mwe muyera. Bakundwa, uwo Imana yaciyemo ngo ishitse iryo bango ry'ubukozi n'uwabonye ibyo bishika, bose uko ari babiri bujujwe mwemu yera. Umwe yashikije ibango ry'ubukozi ryavugishijwe, uwundi nawe yashimiye Imana mu buryo bwo kuvugishwa. Kandi nibaza yuko natwebwe turi munsi y'uwo mwemu nyene, cyo kimwe n'abavugishwa n'Imana bose. Uwo mwemu nyene niwe yakoresheje mwene Data Branham. Natwebwe nyene dutegerezwa kuzuzwa mwemu yera. Uyu muntu ntiyazanye ubuvugishwa, ariko yavuze muri make ivyavugishijwe, hanyuma cyashimira Imana kubona bibonye biriko birashika. Urya mugabo rero yavuze ubutumwa hariya i Tübingen, yaravuze ati hariho ijambo muri rusangi ry'Imana, kandi hakabaho n'ijambo ryavugishijwe ridasanzwe kuri we no kuri jewe. Nako bimeze nta kundi vyogenda. Muri rya minsi Abisirayeli bose bari bafite ijambo ry'Imana kuva ku cya mbere gushaka ku cya nyuma, guhera ku murongo wa mbere wo mu itangurira gushaka ku murongo wa nyuma muri Maraki. Bari bafite byose. Icyo bari babuze, icyo Abisirayeli bari babuze, ryari ijambo ridasanzwe ry'isezerano rya kijya gihe. Kandi biciye mu iryo jambo ridasanzwe ry'isezerano niho hagaragaye umuntu adasanzwe uwo ijambo ry'Imana ryabwirizwa gushika biciye muri we. Bakundwa, ivyo bigaragaza neza yuko kuza kwa mbere kwa Kristo n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo byose kwa bibiri birafise byinshi cyane bihuriyeko kandi byo biratwemeza neza ivyabwiye mwe tabara na tariki 11 ruheshi 33 ngo nkuko Yohana yarungitswe kugira ngo abineguza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo nawe urungikanywe ubutumwa buzitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ijambo ryavugishijwe ridasanzwe ryagenewe urunganwe rwa nyuma rwavugishijwe nago rudasanzwe kubw'igihe gisozera ibihe by'ishengero. Icyo ivyavugishijwe muri Bibiliya biriko birashika. Dushimire rero Imana uko bikwiye, Imana ishobora byose kubw'ubuntu n'amahigwe yatugiriye yaduhaye. Nimba tutumvishije amatwi gusa ariko kandi twumvishije n'umutima, turashobora rero kubikora n'imitima yacu yose no kuri no mugoroba. Izina ry'umwami wacu lishimwe. Yagendeye abantu biwe, yibutse isezerano ryiwe, yibuka n'ijambo ryiwe, yaturungikiye uvugishwa nawe maze arongora intambuko zacu mu nzira y'amahoro, kandi ariko aratugaburira ijambo ryiwe rizima gushika kuri uno munsi. Ariko aratugaburira manu yari yaranyegejwe mu bihe byose uko byagiye bikurikirana, ariko biguhishurirwa abasavyi biwe n'abavugishwa nawe kubw'ubuntu muri kino gihe, kugira ngo wewe na jewe dushobore kwicara ku meza y'Imana, ameza ari kwifungurwa vyinshi, dushobore kurya ibyiza byo mu nzu yayo. Nkuko dushima twaronse ibifungwa by'uburyo bw'umubiri, mbega nitwabwirizwa gushimira Imana n'imitima yacu yose kubw'ino meza n'ibifungwa by'uburyo bw'umubiri kuri iyo. Ninde muri mwebwe yicara ku meza y'ubwo bw'umubiri kugira ngo afungure hanyuma ntabwire Imana ngo urakoze? Ninde yubakwa gukora ibyo bintu? Kumbure bikora abapagani, ariko abizera ntibabikora. Nico gituma bakundwa, niba dushimira Imana kubw'ibyo kujya by'ubyo bw'umubiri, ibyo kujya bifasha imibiri yacu, ni kangahe twabwirizwa gushimira Imana kubw'ibifungwa by'ubugingo bwacu bidutuma tubaho mu buryo bw'impwemu? Hagati muri rino jambo rusangi n'ubutumwa buvugwa muri rusangi, Imana yarahishuye ijambo ryavugishijwe ku iherezo ry'ibihe, kandi yaravuganye natwe muri kino gihe. Nibimere gutyo nyene, ntihagire umuntu n'umwe akumigwa, ariko mwese muronke nk'umugabane. Ujya mugabo kumbure yapfuye kwivugira gusa, ariko twebwe turashobora kuvyibonera, turashobora kuba mu mugwi w'abantu bagiriye ubuntu imbere y'Imana. Uno munsi atanu mwavuyemo twese, twebwe abicaye ku meza y'Imana buri mwaka, twebwe dufise uburenganzira bwo gufungura ku bifungurwa by'Imana, tubwirizwa gushimira Imana n'imitima yacu yose kubw'ibyo yaduteguriye. Izina ryiwe ryera rihabwa icubahiro. Amen. Kumbure twohagura kugira ngo dushime Imana. Urashobora kudusengera kamwe ndatahuse. Ndatahuse uri mu ijuru, turagushime ive mu mutima kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro iryo waduhaye kuri uno mugoroba. Mwami turagushimiye, ntidukeneye kwirwa turavuga gusa ijambo ryawe canke kuraba uburyo wihishuriye uvugishwa nawe canke uburyo wavuganye nawe, ariko natwe turashobora gushimira Mwami kubona wavuganye natwe kubw'ubuntu. Ewe Mwami, twashoboye kumva ijwi ryawe. Ewe Mwami, mbega amahigwe dufise kubw'ivyo. Turaguhesheje icubahiro, turagushimiye, turashimiye izina ryawe ryiza, turaguhesheje icubahiro, hagati yacu mwami turaguheje icyubahiro mwami kuko mwami ntiwavuganye n'abavugishwa n'Imana ba kera ariko natwe wavuganye natwe mbega ubuntu mbega amahigwe mwami kubona twarashoboye kumva ivyo vyose mwami ntidushaka gufata amajambo yawe minenerwe ariko dushaka kugushimira mwami kandi duhinda gashitsi yo twibajije kuri ayo majambo yo twibajije kuvyo wavuze mwami turagusavye kuri no mugoroba mwami wakoze ibikomeye mwami wahisemwo abantu bato abantu ataco bamaze kandi nibo wagiye kuvugana nabo mwami mbega ubuntu turabibona mu minsi ya mbere igihe wari ngaha ku isi ukuntu wavuganye n'abawe mwami abandi wavugana nabo mu migani ariko abawe wavugana nabo mu buryo butomoye bwumvikana izina ryawe ryiza rihabwa icubahiro haleluya turanezerewe mwami kubwo ijambo ryawe kubwo amajambo yawe kuri no mugoroba turagushime bivuye mu mitima haleluya ewe mwami ntituzi amajambo twokoresha mwami ariko urazi imitima yacu urazi ibyo twifuza mwami ewe Yesu mana yanje ego mwami nuhezagira abantu bawe aho bari hose mwami abantu bawe bumvise ijambo ryawe bashobore kuguha amashimwe n'icubahiro mu buryo bugororotse izina ryawe ryiza rihabwa icubahiro haleluya amen.